Yesu amahoro y'Imana abane namwe muri ko muradukirikirana muri hagiye atandukanye ariko twaramutse tuzera ko mumeze neza tuzera ko muri ko muragira ibihe byiza nizere ko muri ko muragira umunsi wa mbere mwiza ndetse n'itariki imwe y'ukwezi kwa 12 cyangwa kwezi kwa Kigarama byiza birumvikana ko ibintu bimeze neza cyane bamaze kuba mumva ko twatomaze kugaruka mu bigano byinshi bigiye bitandukanye ariko aho ni mwamwanya mwiza wo kuba wo kwicara ugakurikirana ikiganiro isanga sports kiba ku munsi wa mbere ku munsi wa gatatu no ku munsi wa gatano birumvikana ko tuza tukabayagira ibigiye bitandukanye byinshi bivugwa muri sport muri rusangi na cyane cyane ko ibari raporo iba yavuye ku munsi wa gatano ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana ni weekend iba yaranzemo inkino nyinshi zigiye zitandukanye birumvikana ko tuba tugarukanye ito zibashira kuri table ibintu bikamera aniza cyane je wero ni obe dushime ko mumaze kuba mubimenyera nko mumaze kuba biba nk'akamenyero nije tuba turi kumwe muri kino kiganiro isanga sport ariko murazi ko ntabandi umwe DJ nyine nza kuba ndi kumwe ndi mugenzanje ariko birumvikana reka tonze kubahe ikaze mu kiganiro kandi cyo kuno munsi na cyane cyane ko ari kiganiro gitangurira ukwezi kwa 12 birumvikana ko dusigaje iminsi igera kuri 30 hariya hamimyo ha mu mwaka 2025 nyine tukabusezerera ibintu bimeze neza cyane rero reka tubahe ikaze ni karibu mu kiganiro kandi sangana sports kicuno munsi birumvikana tuza kuba tubagarukira kubiriko biravugwa hijya no hino haba hano mu gihugu wacu mu Burundi haba hanze y'igihugu muri Afrika aca nk'iburayi turasa tukabayagira nyene mu babiriko biravugwa birumvikana cyane cyane ko ibari sport iba yaragutse ibintu biriko biravugwa bari byinshi cyane nk'ino rero zarabaye mu cyano cya mbere muri Primus League yari ku ndwi ya 14 equipe ya Ignored Fighters ibandanije kwita Yohani hari atoza kuzatubize ko akukibandanije kugende batiza imigwi imwe hano mu gihugu cyacu cyo Burundi tayibabarira turaza kuza tuyize ko nyimba uko bimeze byari bimeze gute turaza kuza tugaruke kuri equipe ya Vision itsinzi zibandanije kubura inkino zimaze kugera muri zitanu batabona itsinzi turazana byo tubize ko turabe mbega equipe ya Vision iriko iburiki muri no misi akundi rwanda equipe ya Flambeau du Centre nta kusirikira kora kuko ku munsi weje yabonye atatu imbere yo gusinda equipe ya Olympic Star turaza kuza kuri equipe ya Bumamuru yatsinze equipe ya Message Ngozi tuze kuraba ndetse no kuzindi nkino ozabaye muri Primus League turaza kuvaho twerekeze mu kicaro cya kabiri naho equipe ezariko ziritwara neza equipe ya Regen za Atletico yitwaye neza equipe ya Limyeri Domaro ayo ntireka kwitwara neza indwi ya mbere yitwaye neza indwi ya kabiri yitwaye neza turaza kuzana byo tubize kuko byari bimeze ariko naho genda tagaruse kuri equipe iri kiratanga amanota 3 ku buryo bworoshye cyane equipe ya Bujasiti equipe y'umuji equipe y'Igisagara ndabona kabisa ko ibintu bibandanije kwanka kabisa cyane reka turaza kuza tubize ko navyo ni nabwo equipe ya Kizuka Mandarine yariko iranganya na equipe ya Masipiri Never Give Up turaza kuvaho tuje hariya muri Limited Women's League nabo bariko barakina equipe ya Top Girls Academy anavuga ko yagarutse mu bintu byabo inyuma ajyo kuba batsinze ibitsinda bigira kuri 10 bagatazira bucumi equipe iraho bariko barakina turaza kuzana byo tubize ko uko vyaremeze ni kundwi igira kabiri mu cyo cha kabiri nyina hone baragarutse abariko barakina anavyo turaza kuza tubize ko ndetse nani makuru ari karavugwa hano mu gihugu cyo Burundi tutibagiye na derby ariko irahuza equipe ya Vitano na equipe ya Interstate turaza kuzana yo tuyize ko muri Afrika na kindi ko kiravugwa ni CAF Champions League ku munsi wejo yari indugira kabiri ariko irabandanya equipe z'umugwi cha Tanzania nta nimwe yitwaye neza turaza kuza kubize ko haba kuri equipe ya Simba Sports Club ndetse na equipe ya Young Africans nta nimwe yabonye ayagira kuri 3 navyo turaza kuza tubize ko Jean Claude Girumugisha inyuma yo kuba yafatiwe ibihano na CAF birumvikana ko equipe yo yaje iragabura na equipe ya ACLW Arupopo mu gihugu cha DRC Congo turaza kuza tugaruke kuri derby ari kirahuza equipe ya DC Motema Pembe yo ari mu gihugu cha Congo yariko iranganya abakunzi b'umupira w'amaguru babigira intambara binjira mu kibuga bateza akavururu turaza navyo kuza tubize ko uko vyari bimeze hariya mu gihugu cha Congo turaza kuza tuvaho twerekeze hanze y'umugabane wa Afrika ni inkino zariko ziraba ndavuga muri ya mashampiyona gira kuri atanu mu gucubongereza hari match ikomeye cyane abantu yari yabashuhije umutwe ariko birangira ubwo bita Enzo Maresca abwiye umusaza Mikel Arteta ati nawe nakwiye nawe nta buryo ufise bwo kuza kutsinda igitsindo kime ku kindi baranganije atoza kuza tubigaruke ko mu gihugu cy'Ubwongereza match sasa inyuma yo kuba yari maze igitakaza nayo yayabonye ariko bivuye kure cyane ni nako ekipe ya Liverpool ndetse na Arne Slot bamutega iminsi nabo babwira ati ndaza nitware neza ama muze munyongere amasezerano ibintu meze neza cyane nziza byo turaza kuza tubize ko kuri ekipe ya Liverpool turaza kuva mu gihugu cy'Ubwongereza twerekeze hariya muri La Liga EA Sports ibintu byamaze kuba bihindura intumbero ekipe ya FC Barcelona yagarutse mu kibanza cya mbere nyuma y'indwi igira 14 ekipe ya Real Madrid zibaye matches zigera kuri 3 muri La Liga 3 yabinyegeje turaza kuza tubize ko nyuma yo ku munsi wejo abagabo igitsindo gira kuri kimwe ku kindi Atletico yo yitwaye neza na Villarreal yitwaye neza nazo ekipe novuga ko zibandanije kwiruka inyuma ekipe ya Real Madrid ndetse na ekipe ya FC Barcelona muri ino La Liga mu gucu butaliano ekipe ya AC Milan ntihagarikwa nyuma yo gutsinda ekipe ya Inter de Milan ya gitsinda ekipe ya Lazio de Roma igitsindo gira kuri kimwe ku busa mu gucu budagi Borussia Dortmund yafashe ekipe ya Bayer Leverkusen irayitsinda mu gihe ekipe ya Bayern nayo novuga ko yatsinze bigo ibitsindo bigira kuri 3 kuri 1 ashobora kumva 3 kuri 1 ariko kumva ko ekipe yoba itigeze igorwa na rimwe ariko no kugira ko yari yagowe ku munsi weje ari nako ekipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'u France bari ko barayibwira ati ibintu byarahinduye intumbero ibintu byarahinduye intumbero agushika kano kanye ekipe ya Paris Saint-Germain nuvuga ko itakibarizwa kandi mu kibanza cya mbere tuza kuzana byo tubize ko uko byari bimeze turaza kuza tugaruke ndetse no kuyandi makuru ariko aravugwa hirya no hino tuze tugaruke ku byari ko biraba inyuma y'ikibuga ariko imbere yuko tugaruka ku makuru yacu tuyatehera ku ntango ya matukaziza tukayababwira yose nizere ko izo zani nk'inkuru nkuru tuzagaruka ku muri kino kiganiro ndetse n'andi makuru menshi tubateguriye ariko reka nakire mugenzanje simbananye nivugana kuko shobora gusanga tujiwe hari yagize ikibazo ariko sindabimenye ngoma nizera ko tuza kuba turi kumwe ariko reka ndamwakire nawe numve uko amerewe nta mugabo avuga undi mu izina ndamureka yivuge numvise bamutazena ngo ni pastori kanyaraja tubwire ajye umuntu yabatiza abandi muri bibiri yabamwitande kariyo musaza
urakoze cyane urakoze cyane reka nange ndakuramutse ndamusaba ko badukurikirana abakunzi bi bisamirizi isanganiro samirizi vugira hari mu gisagara cya Bujumbura no mu gihugu hagati bo basamirize ngo ndakora ko ndayumviriza gushika n'ubu ndaca yumviriza ibaza ko abari teka rikomeye gusubira kuvikana kuri zino mikozi zino samirizi isanganiro
umeze neza ariko
ya tumeze neza cyane turashima Imana ntabwo yindwi kiragenda neza nyuma yaho tuvuye muri weekend hari byinshi bigiye bitandukanye mu nkino ariko bigeze kugeza akanya n'ivyo gushima Imana
indwi we kuri we yageze neza ari harabo yatageze neza ku munsi wejo
ari bitageze neza ku munsi wejo ni nindwi ubona ko haba no ku ruhande rwanyu urazi ko hari cyaciyemo ariko kandi ubone bw'Imana bwari bwiriye cyane nicyo twovuga nibaza ko bigenda kose umuntu no gushima Imana ko dushima Imana aha ku isi turazi ko bigenda kose urahura n'ivyiza urahura n'ibibi ako kandi hagati yaho nibaza ko umuntu abandanya ashize ivyizigiro vyiwe mu Mana cyo novuga
mukanyu uraje tubwire haje umubatizi yari inde muri bibiri
umubatizi
rero hari ekipe ngwa mu Burundi yigize umubatizi kabisa
kabisa nabonye hari ibintu bitari bimeze neza muri mera y'inondwi kumwe mwimwe
haje yari inde
yari Yohana umubatizi
yari Yohana ubwo rege intwari twita zirayohana kuko muri primus ligi yo no mwaka imaze kubatiza igira kabiri utabimenyereye
yabatije
dinamike
isibibatiza ikipe ya Kayanza kandi n'indi migwi iracyari inyuma
n'ubundi indi migwi iracyari inyuma ishobora kubatizwa nayone yabanje batizanya haya nini yayitsinze bindwi
yayitsinze indwi
ibatije kandi minani misi zatu ishobora kubona ibatije nyabenda amikaza no kuri bucumi
aya egre none byose birashobora kuri avyo
ikipe ya egre ni mu kazi mw'abantu
ino ikipe kabisa ndabona yuko bono hari ukuntu nyine kirategura ku rugero ruri hejuru rurenge yindi migwi yacu bari kwajya mu nzira nziza ya professionalisme umvise ari ganiro sangwe tango jino mugwi ni ngo baho hari ya reverie ndikuri yagiye kubashikiza ku munsi wa gatanu urabona ko afite imigambi ikomeye kandi ubona ko ari kwajya kure cyane
birumvikana rero reka ndabona ko tamwanya dufise uko batwotanga umurongo wo kwakura tuza kuba tutanga minota ya nyuma ariko reka twihute duhere hariya muri Primus League uko byari bimeze muri Primus League hari ku ndwi ya 14 ku munsi wa gatanu match niyo zatangura ekipe ya Bamamuru ifata ekipe ya Message ngo zimbere y'abakunzi babo atariko atanu umwe yarahari Bumamuru itsinda ekipe ya Message ngo zibiri kuri kimwe ekipe ya Muzinga itsindwa na Musongati Football Club gitsindwa kimwe ku busa Burundi Sport Dynamique itsindwa na ekipe ya Rukinzo bitatu kuri kimwe Garage Express itsinda kimwe ku busa ekipe ya BG Green Maize mu gihe ekipe ya A Green Red Fighters batazira Yohani kuko numusemaza kuba ndayihizina umunani kuri bibiri batsinda ekipe ya Kanzanet nyuma yo kuza itsinda ibitsinda bigera kuri biri ku busa ariko baraza barayigombora bayitsinda n'ibindi Ngozi City yakomeje kwitwara neza ku ndwi ya 14 itsinda ekipe ya Vision bibiri kimwe ku busa Interstar yagabuye ubusa ku bundi na ekipe ya Vital mu Giframbo de Centre yatsinze bibiri kuri kimwe ekipe ya Olympique Saint Gilloise cyangwa tugaruka kuri match ya Bamamuru na ekipe ya ekipe ya Message ngo zimisegonde 30 gusa bwana Gat ekipe ya Bamamuru yatsinze bibiri kuri kimwe ekipe ya Message Ngozi atamufana numwe hari kuri stade runani yari match awikro ekipe ya Bamamuru itsinze match gira gatatu yikwirikiranya mu gihe ekipe ya Ngozi ya Message Ngozi itsinzwe match ya gatandatu yikwirikiranya kuri Arusha Mohamed tuvuge ko ekipe umusaruro muri Fazare atamuntu yoza kuyibubaza kuko anuvuga ko ekipe asa n'uwayifashe isa n'imeze nabi cyane
ya biragoye cyane kuja kumusaba umusaruro kuri kazano kanya ariko cyo twemeza cyo giye ku ruhande rwanje nuko ekipe ari sanga ifite ibibazo muri make nibaza ko umusitro mvizina rya Message Ngozi twagiyumva ku izina tukumva yuko ni ya Message Ngozi nyine twamenyereye tukumva ko ari ya Message Ngozi nyine yino kesa mu kama cyanke yaba ba capitaine Kagabo cyanke aba ba ari intelligent barashaka inyuba komeye so no musatiza abantu bateza kwa bumva ko Message Ngozi hari byahindutse ku ruhande rwabo tuvuze guhinduka ni ko turavuga guhera ku miyoborere y'uno mugwi dikire ekipe ibayeho bwa buzima ari bayeho bwa mbere kuko razi ko nuwa yitanguje no munsi ndakiri mu isi y'abazima ko birumvikana ateza ko ari ikintu cyagabunutse ku rande rwabo twabonye umwaka weze usanzwe arongoye no mugwi yarasanzwe arongoye no mugwi amwita Manira Kiza Mark Poche atanga imihoho aravuga ati nivyo nzoba hafi y'umugwi ariko sinumva ko ngiye mbandanya ndongoro no mugwi rekamereza abandi haza umugwi zatunga bagambiki inyuma y'ukwezi kumwe yaratanze imihoho warabonye vyakurikiye muri sezo turangije so uno mwaka natwe abonye inama ikomeye mbere ko sezitangura turavye staff turabona ko ari abantu benshi cyane muri komite ino ekipe turimvira ko petete dushobora gusubira kuri Message Ngozi zitwabonye ariko n'ubundi rwa ko n'ubukiza kanya urugero rw'abakinyi bari muri Message Ngozi biratandukanye cyane nabo twakuze tubona so birumvikana ko ari ubuzima bushashe ariko baratangura kubaho aho rero birumvikana ko ruhande rwa Arusha Mohamed nyuma kurongo no mugwi yarasanga ufise na Mbarara n'ibizo Olivier nyuma yo kuba ahagaritswe bivanye n'umusaruro mu bari koratanga muri ino ekipe biraboneka ko kugeza aka kanya n'uwo bita Arusha Mohamed twamurindira muri phase retour petete gashobora kuba yatangiye kumenyera ekipe hama gatangura kuba two musaba umusaruro
nyuma y'amajambo yiwe nyuma yo gutsindwa na ekipe ya Muzinga ati ekipe nayifashe isa naho novuga ko ifise ibibazo ariko bivanye n'abakinyi ifise nuko ekipe ndayibona hagati mu kibuga bivanye no mu burongozi byo bariko baratwemerera kuko nacu badakora ati ekipe ndashobora kuyibona imeze neza cyane muri phase retour
nubundi ribaza ko kugeza akanya cyari ko arakora no kwiga umugwi umugwi taburi gusa ico zico yarabaye Ngozi cyane nubwo ari muri Ngozi City yarashobora kubatereza igisho akaraba kumukeba hari uko bimeze uko bitunganije kukaba nkako ni n'umuntu yabatsinda cyane so ngaho binumvikana yuko ateza kuba azi ubuzima bwabo arazi imikorere yabo so ni ikibazo cy'umwanya burya Message Ngozi ntisaba abakinyi babi isaba abakinyi babi irasaba ba papira se ba war quarter bakinyi bafite experience n'aba bayidi musere mu gihe ikintu cy'intunganyo mu gihe gihindutse ekipe irahinduka nayo muri rusange rero ni byinshi bisabwa gukora kuko njye ndibuka ko hari amamatchi amwe babaha na motivation ubona ko ineza cyane ndibuka nyuma gutsinda Vitaro barakurikiza kuri Egrino bari babaha ekipe bashobora kubaha premier tour asamire ikora bakiya ni wacu ntugasanga n'ubundi ekipe ntibimeze neza baratsindwa so ateza ko ari ikintu teza kuba gihinduka uhereye hejuru gushika hasi kugira twizere umusaruro wa Message Ngozi
ekipe ya Message Ngozi rero nuvuga ko arimo muri ekipe ikomeje kwitwara n'aba ariko abantu bataye biziga ko nuvuga ko ibintu bizogenda neza cyane mu gihe ku rundi ruhande ekipe ya Egrinoire rero yarayi batije ibitsindo bigera ku 8 kuri 2 gadi ekipe ya Egrinoire mbonite ibandanije gutera ubwoba ekipe zo nka muri Primus League kuko iri kuzitsinda ku buryo bukomeye cyane
ubundi mese equipe ya Grenoir si si
bitsinda bwira kuri 4 ku musore Ineza Abdi ari nakuya kwije ibitsindo hani yakuje 15
eh
bitsindo 15 muri fazari
niwe to gusukorageza kandi
mu nkino 12 urumva kuko na match 14 arakinuye Grenoir imaze ukininga ino 12
yakisikirane cyane
songa ati na asini bukinde equipe na equipe ya Vitaro urumva ibitsindo bigera ku 8 kuri 2 kuri Egno de Fighters n'ubutumwa bwa irikira equipe zo ngaha muri Primus League eske nitwoshobora kubona equipe Egno ligarutse gatwara kandi kindi gikombe naho tubona ko equipe ya Flambeau du Centre n'ore sina equipe ya Bumamuru ziri mu nzira nziza yo kuba zoyibuza gutwara kino gikombe cyo mwaka
ni motivasi ikomeye ni cigwa gikomeye nko yabishikirije no murongozi w'ino equipe Egno kuko bavuye mahiganwa mpuza makungu kamwe hari ya umugahare bashobora kuba shikiriza ikigero cyo kubungutse amafaranga ashika 2,200,000 kwinjiza so baramaze kubona kameme akamaro ko gukina zino kinongera muza makungu kindi nacu mose dusi kibuga cyacu biroroshye ashaka kwakira inkinonga ha any match ya Sas Djibouti yabijinje hafi $90,000,000
eh barashikirije
eh umugani match ya Al Ahly ko Sas bo yabijinje hafi $100,000,000 yuve
Al Ahly mengo yabinjirije 91
eh amafaranga ni menshi cyane so baratangwa kubona kamaro ko kuba baserukira igihugu cyako no musi miliyoni $100,000,000 vy'amadolari bahabwa na CAF mu gihe ubuserukira igihugu mu maganwa CAF Champions League. So iyo ni motivasi ikomeye kurande rwa Egnoa nk'abantu bafise imbono nk'abantu bashobora kuba hari cyo bakeneye ko bashika ko bashaka kugerageza basi ku gutonta kwinjira muri iyo professionalisme nubwo nako bigo bivanye na miliyoni turimo. Bo burabona kwigihangira bararifise barakubwira ati twe 2030 tuzaba dushitsa ha 2020 tuzaba dushitsa ha. Urabona ko bafise kaido charge bagira ko ni ikintu kibari cyiza bitandukanye n'indi migwi imwe ubona ko dutangura nihiganwa ta vision imwe bafise. So birumvikana cyane ko hari kintu kinini n'indi migwi yobigira ko no muri Primus League kame murabona ko no ku musaruro bari ko araronka ni mwiza cyane nubwo ubona ko biba bigoye kesha iwacu bisa nka imigwi bigerageza kuja ku rugero rumwe ariko kandi wateguye neza muri ico gino washobora kuba tawukaritsinze rero Egnoir bari mu gihe cyiza bari mu gihe cyiza haba ku ruhande rwo bakinyi bafise amaforme n'ime yose kuko n'ose afise meilleur joueur ariko Kamana Karim bafise bukuru kiyita mediateur umukinyi mwiza wo hagati mu kibuga bafise neza abdi top scorer so barafise ku mpande zose barafise Karimu uno mukinyi akina cha kuno handi cyo itungiye
bafise na Rajabu Mehere Veracio Dorani mwaka wese
eh cyo itungiye Kevin barasaba ko kuri Sami bafise squad nziza Denmark no se tuvuze ko Egnoir arimo ma equipe ya favori no mwaka tutaba twihenze kameme navyo nyirwe sitegeza kuba bifatanye na Expo bakoze muri mwaka urangiye batiza ko ari ibintu byabahaye nguvu
Egnoir rero ibananije kwitwara neza ahantu vuga ko ikigiye
kwa Kanza bumva bigenda bihindagurika umunsi turabona ije tukubabura hariya ku bemezi babona
Kanza na tidino vuga ko iri kugira ibazo byinshi cyane nyuma yo kuba batsinze ajya kuva batsinde equipe ya Message Ngozi equipe ya Kanza Ntidi ntirasubira koroherwa
kuko
bivugwa ko yagiye no kina match ya Message Ngozi isa n'ifisi ibazindani match ya Musongati bagiye kukina batazi ko match iba cyangwa itaba match bakinyana rukinzo yabaye bachi babazi ko match iba cyangwa itaba rero no vuga ko equipe ya Kanza Ntidi ibibazi gendira hura navyo byo mu burongozi hari kiganiro twigeze gukora ndavuga ati sike abanyakayanza intara ya Kayanza yego ubu yamaze kuba yitwa ko ari intara ya Butanyerera ni muri commune Kayanza sivyo Kayanza ndibuka ko itarahinduka intara ya Butanyerera niyo ntara yavugwa ko irimo abantu benshi havuye intara ya Bujumbura sivyo sike Kayanza yo bikwiye kugogwa n'ivyo bibazo byo kuvuga ko mu Kayanza ekipe yabo kina premier division yohura n'ivyo bazo byo kuvuga ngo turabura amahera duhemba abakinyi cyangwa abakunze bo mu Kayanza mupira maguru bavuga ati ku kwezi tuzotanga amafaranga $1,000,000 cyobananira
just
ama ekipe kabaho neza
just biraza ko byobananira kuko
ekipe bakayikura mu maboko y'umupresida numva kuko ekipe igaguma mu maboko y'aba presida mu presida aragira igihana nigwa iske nyima tubona ekipe yavuye muri guma izahitwara neza umwaka uheze no mu uyu mwaka ikaza rimwe muri equipe novuga ko nta myaka myinshi imaze ariko umwaka wose izayiteze ku equipe ya Bumamuru ishobora gutwara igikombe iske equipe ya Bumamuru niri mu maboko y'abanyacibitoki
cyane iri mu maboko y'intara ubundi twe iyo migwi yaciro se umuntu hari gihe usanga uwo muntu yadedebukiwe akabivamo equipe cigenda kuko igihe cyose imigwi ifise umuntu iyo equipe atari iy'abantu uwo muntu niyagenda iyo ekipe nayo kigenda ibyo bibazo kureba ku migwi imwe za Message Ngozi za Flambeau du Centre twara zibuze za Royal imigwi imwe yari ifiswe n'umuntu za Prince Rue yaragiye gifise president ni Dr Alphonse Rugambarara maze kwavuga ati turabiheba ekipe yaragiye Atletico Olympique nuko nyine umusinda yihari mu gihe yari fiswe na president Gisagi Leopold bazo bati ndabihagarika nuko nyene mugade wonge ndarex kuvuga ati Interstar ndayivuyemo mugaye equipe iracariho kwera equipe si y'umuntu ni yabantu rero ni byo bibazo kunda ko rero imigu yacu re equipe ya Kanzano ati turimo cyateza kujya amabuku y'abantu babikundi cyambere bavyiyumvamo hama hakabaho iyo initiative kubwira ku munyagihugu wese mu Kayanza afise ikintu ashora kubaterera equipe muri rusange hakubona no munsi equipe ya Kayanza United twama tuyibona mu bibazo by'uburyo binabiriya kuko ni kenshi nubu onye tuko turavugana ni ekipe ya Kanzano United tsanga hari abantu bakihenge kamuze abaye mu mwaka weze twarumvise bakiri bava no mu maruko ari bakagenda nubu bibazo biracyariho kuko ndibuka ko match mwanga message ngo zibara bahaye prime n'ivyo ukwezi barabahanaka barabahaye mushahara ukwezi barabahana prime barane bagwiriza kabiri cyangwa musubira abana ko bakoze bidasanzwe hanyuma batsinda ekipe ya message ngo rero haburyo shaka ubundi ho urabona ko byabo barongoye iyo migwi ubundi urabona ko bakinyi bitanga uravye nk'amezi wabona igikorwa yakoze mu mwaka weze n'umenyereza ara bahafa bakinyira abashigikira abeka ko bakwi kwitanga amarire yibazo y'ikipe kiracamo kandi nako byaciyemo so byo nibazo y'ikipe bigende ihura navyo naye mu ndiho turazi ko ikipe ya Kanzano United nubu babishatse kubavuka ntara bahari ya Mukayanza ndazi ko bashiramo ingufu kandi ikipe igaruka mu bihe byiza
iyo y'abanyakayanza nyine nibara bibakure
nyine abantu barondoka cyane bari bakavuga
cyane eh bana mukanza kabisa abantu benshi n'ubwo bavuga ko bazi baratangiye igihumbi ikipe ya Kanzano United yobaho neza abantu 200 abantu 300 nibo bananira gutunga kabisa
abantu 300
abantu 300
kubanya gihugu ase bavuka mu Kanzaya
n'aba bossi bari shira ko n'aba bossi bari
ubundi bose bagira n'amahirwe bifite ikibuga cyabo hari abantu bono n'umuntu atakibuga bafise kuba bafite ikibuga bakora ikintu kibafasha kuba bashura kuba bokwinjiza nayo make
reka rero tuve hariya iburunga ikipe yavuye mu nubwo yari kirabatiza ikipe ya Kanzano United twigarukire hano ibujumbura yari dabi yari meze neza cyane Interstar yari yakiriye ikipe ya Vitaro kuri stade Intwari ku munsi w'ejo twari turi match iratangura iboneka ko ekipe ya Interstar n'izina ekipe ya Vitaro imwe muri zo ifise inyota yo kuba yobona itsinzi imbere y'iyindi ekipe ya Vitaro yazananye ishavu ryo kuba mu mwaka weze ekipe ya Interstar yabatsinze match ya Rere tu Interstar na iraza iravuga ati kuba twarabatsinze mu mwaka weze match ya Rere tu twarahindutse ariko nuno musi dufise abakinyi bari capable yo kuza kandi kongera kubatsinda mwebwe Vitaro naho mbona mengo na mwebwe ntimuteye ubwoba muri uno mwaka w'inkino ariko vyarangiye match inganya ubusa ku bundi ariko ndivuza ko tugaruka ku kintu abantu bose bari ku munsi weje kuri stade Intwari barabonye ko harabona umvise bavuga ati match ishobora kuba yakiniwe no hanze y'ikibuga tuvuye no mu kibuga kuko ekipe ya Vitaro navuga ko yabuze ibitsindo byinshi n'umuntu wese yabonye yabona ko ekipe yashobora gutsinda n'ibitsindo bigira kuri bitatu ariko biranga umunsi weje ipoto wa mengo bagimuye ariko Interstar nayo novuga ko nayo yabuze ibitsindo natari cyane ariko ku munsi wejo derby yarayitweretse ko ari derby igifise bwa buryohe mu kibuga ndetse no hanze y'ikibuga kugerageje no kuraba ku ruhande rw'abakunzi b'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abakunzi b'ikipe ya Interstar ku ruhande rw'abakunzi b'ikipe ya Vitaro byari ibintu byari bimeze neza cyane bona gati ekipe ya Interstar ndetse n'ekipe ya Vitaro ku munsi wejo derby yakweretse ishusho iyahe yakweretse ishusho iyahe bivanye n'uburyo twari twarabuze hano kuri stade Intwari kuko hari haheze imyaka irenga kuri ine ata derby two turabona
ino match nibyo turabivuga ariko hari ukuntu umuntu atashyize kuri stade Intwari ashobora kuba hari ikintu yahomvye ashobora kuba hari ikintu nubwo twomubwira gutatovyemera cyangwa tobitahura kuko twabonye match yo kurugero ruri hejuru cyangwa hari ibintu byinshi byifashije ku kibuga bigoye cyane gutahura nk'abana b'abantu so nicyo twabonye kuri stade Intwari kuri match ya Interstar na ekipe ya Vitaro ariko wumve yuko icambere kuba ari derby iyi match je vyabaye kwa mbere nani ndavyiteze icambere iyi ni match nakurikiranye kenshi cyane kuva kera ariko kandi match ifite amateka akomeye muri uko kugira amateka ino match ni match itegurwa mu buryo bwose ndavuga mu kibuga indani ndavuga hanze y'ikibuga tuvuze hanze y'ikibuga tuko turavuga ibintu z'amamotivasiyo yabemerera tuko turavuga abantu petete bagira imyemerere kwemera gutandukanye ndibuka benshi baravuga ati eti niyo match ibamwo ibintazi byinshi byaravugwa kera so ibyo biba bivana n'abantu usanga baba bafise kwemera kugiye gutandukanye urazi abantu bagira kwemera kugiye gutandukanye so ibyo ni ibintu byinshi twagiye turabona vyipasa ku match imwe n'aya ikindi nacyo ni mu match twabona tubonamo ama experiments ugushwana kw'abafana kw'abakinyi ni match ifise ikivuze gikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi kuko Dynamic ifise amateka akomeye cyane ni match yaramuriye equipe nationale igihe kitari gito so ni match ku munsi wejo ubona ko bari bagerageje kwavuga ati turagaruka kuri stade intwari ariko Interstar bitegura ku rugero ruri hejuru gusumba uko twari ko turabona muri no champion bavuga ati nivyo Interstar iyo champion itanguye barategura champion ariko kandi match ya Vitara bayitegura uburyo bwihariye ukwayo si match itegurwa nk'izindi match kuko kuri bo ni match ifise ikivuze uwo umutsindwa n'indi equipe mbaga ntutsindwa na Interstar nivyo twabonyere ku munsi wose twabonye Interstar ku rundi rugero rudasanzwe ukabona ko ni match yari tuje nivyo nubwo imvura gira vyo none ukabona ko nabakunzi bari bashobye ko bayitabira nivyo biragoye kuzuza stade intwari ariko kandi kuri za miliyoni 5 zisabwa kuri ya kugira ukene kuri stade intwari Interstar bayanose bananenza ko yatari make so abantu bumviye ko gukina kuri stade intwari kuri za miliyoni 5 birashoboka mugihe ba witeguye rero Interstar babikoze kandi baremeza abantu kuko miliyoni 5 bayanose arenze na cyane so rero ni match ubona ko mu kibuga yari tuje cyane ku mpande zose birageje kuba kinyurana ndavuga bita Gustave no bita Vivier Bahati ariko twagiye tubona ama occasion amwamwe ari nete ukabona ko ni ibintu bitangaje cyane umukinyi agashobora kuherimina n'umunyezama agasigara we niza yatera kiruka guserebura ku mpira nti winjiye wasohotse yandi cyangwa kwise ku mwamba izo ni bimwe mu bintu byaranze kuri stade intwari abantu bose bagiye bari kugira ati ibintu tubonye ntidushobora kubisigura natwe ariko kandi niko bemeze n'umupira w'amaguru habamo byose habamo gutegura ku mpande zose umva ko umwe bakinye amanota 3 n'undi bakinye amanota 3 nivyo twabonye muri conference de presse yagiye kwashikiza abantu bamenyereza ati twese twadukina amanota 3 nubwo twanganyije tukiye kubishima uko nyene wari wabonye amajyambere agiye kuvuga ku rwanda rw'umubwizi wa Vitaro ni Yarasene Mucuti cyo kimwe n'uno
Jumapili
mzazi asanga ajijwe communication kwa cyo kumenyesha bakuru muri equipe ya Interstar urabona ko bari bageje kuba baterana amajambo ariko kandi umwe akavuga ati je nitegura gutsinda match ndati ndayiteguriye so twabonye match nziza ku mpande zose ndibwira ko leto ko Vitaro byo bavyiza nabo bategure kuri stade intwari tugasubira tukabona shonge twabonye ku munsi wejo
oya returu sina kure kuko buca bakine junior ya 15 ama baje mu karuhuko urya match returu ni kuri match gira kabiri bavuye muri returu
eh kuko Vitaro mugabo barahezana barakina na Aigle Noir nondwe kandi barakina kuri stade intwari ku munsi hakene ku munsi wa gatandatu mu mpera y'inondwi ni match ya Vitaro na equipe ya Aigle Noir kuri stade intwari
Match zizoba zikomeye cyane.
Cyo kimwe na Interstar na Vision nabanye kuwa gatandatu Interstar Vision kuri stade. Ku munsi w'Imana Aigle Noir Vitaro.
Ku munsi wejo kabisa bizoba ari ibintu bikomeye cyane. Bizoba ari ibintu bikomeye cyane. Reka tugaruke tuve kuri derby ariko nyene ku munsi wejo abantu batari kuri stade bumve ko bahombye.
Oya abantu bataje kuri stade intwari nivyo tuba tunababwira. Iyo tubabwiye ko match kanaka izo bikomeye nta rumwe yemereye gusibamo muvyumva yuko
match yari ikomeye.
Match yari yoshaka ko hari ambiance, hari hari muziki kuko hi barazana mabafu nyine baga.
Bakubita umuziki.
Bakajyosha nyine
cyori. Bakunzi aba MC ku munsi weje bari kuri stade ni bavuze ati equipe Interstar ni equipe y'abanyamuji. Ati ngo burya abantu benshi bakunda kuita equipe Interstar ariko burya ukuye ko kajya kazina AS. Burya ngo kuye ku ikintu gikomeye cyane kuko ijya ni yo logo yabo yerekana ko ari ekipe y'abanyayabenegihugu
ni association
Interestar
si y'umuntu kandi ikindi nacyo nshima burya ku munsi wejo nabonye match ya Interestar abakunzi ba Interestar benshi cyane bari banyotewe kubona ekipe yabo burya ku munsi wejo abafana ba Interestar bari benshi gusoma ba Vitaro kuko Interestar yushije igitsinda wabona ko aba babara aribo benshi cyane gusumba uko vyaba ku ruhande rwa Vitaro so ni match yari mu biharuro byinshi Terimaki wabona ko hari n'agacya hari n'umwanya haba gacerere ukabona ko abantu bose imitima iri hejuru umwe wese yaguma yitega igitsinda umwanya n'umwanya iyo tension yari hari ukabona ko hari umwanya urako ku gacerere karabaye umuntu wese ariteze igitsinda mugabo ukabona nyine biranse ukabona ko nyine match yari yateguye ku mpande zose haba ku ruhande rwa Vitaro haba no ku ruhande rwa Interstar ni match yawe uje aba legend benshi nabonye bita Mekiteng no numwe manyeza mu bakomeye yakino mu giseru kiragiye mu kino starting he ubu no musaba mu gihugu cy'Afrika y'Epfo naho yaherije byo kino pina maguru nabonye bitwa ba
Saido Berahin
Saido ntibazonkiza
Saido ntibazonkiza
twabonye bitwa ba Mbuyi Jamari François Ngenda banga abantu bari legend ba equipe Interstar ba capitaine yari nabandi benshi niho bari ukabona nyine ko ni match ba indele abo se n'abari legend bakomeye bazi iyi match kivuze kuko barayikinye mu bihe bikomeye kandi byari bigire ku rugero ruri hejuru so imyaka ine ata derby biba bigoye cyane kandi imyaka ine urugero rw'ino migi rwasubiye inyuma biba bigoye cyane kandi gusubira kwitega iyo derby ku rugero ruri hejuru ariko ni ikibazo cy'umwanya mu gihe nkuba match zibiri zitatu kurugero ngo twabibonye ku byo subira kugarukana abandi kindi naco nuko ho bahe intunganyo nziza kuri no mibigera kuri ibiri nuko Interstar babikoze nababaye Vital ntacu yabafashije Interstar bagaragaje gukora promo y'uno match barambira bati muze twe turiteguye ariko Vital ntacu babafashije icyo navuga ariko kandi murakora ko ni match iteguye ubona ko ishobora kuba rimwe mu match huza abantu benshi
ubwo nyene birangiye muri uno mwaka equipe Interstar nkuko bayivuze ku munsi wejo ariwe meya umugikuru no mwanya gusumba equipe ya Vital kuko mu nkino zitatu ziheruka iyo ifise amanota indwi mu gihe Vital ifise rimwe kuko babatsinze muri match ziheruka match ya Rally Tour tukuyemo muri Coupe du Président equipe ya Vital yatsinzwe na Interstar inkino zibiri kuri uno mwaka kandi bongeye kugabura eka turindire vyo mwaka byo muri
Vital batsinze gusa muri Coupe du Président bitindo bitatu kubusa mucaka n'igishiri cyane mugihe Interstar yaratsinze Vital arere turu hose gitsindo kimwe kubusa
eh oya bibiri kuri kimwe
araha bibiri kuri kimwe
Vital did safe yarabatsinze gitsindo
icya kimwe kubusa umugano witwa Sébastien mwe ngageze gutsinda
Sébastien kuri kuko uyo nyene ni uyo nyene itwa Adil
Adil ya
bashira hishize rega tuve kuri Dabi yari ko iraba hariya kuri Stade Intwari gatwigarukire kuzindi nkino mu masegonda 30 gusa equipe ya Vision yongeye gutakaza urundi rukino rugira gatanu Vision nta mukinyi atakaje n'uwataka yaragarutse ndavuga kuri Emmanuel Imana umvuye kure gad equipe ya Vision boneka ko kibazo kirindani byanka vyakunda equipe ya Vision fisika bazindani kabisa kuko niwe mbwira ko ari meforme gusa za equipe imara matches gera kuri 5 amanota 3 bayabaza mbega sa gute
oya Jani wazikwari zani wafunga ngira umuhini mshashu tera mabavu.
Haku umuhini mshashu tera mabavu kuki ingino zambeli baze sinzi.
Baze sinzi mga nicho njene elega. Futbori achi, futbori la goete make. Sisyan sile exacte mga. Iyu ronse ibintu binyaruka cyane utate gudafise fondasi kuyi. Ibyo bintu birasenyuka ari ibintu dusaba muri bibiliya ngo kumuntu yubatse inzu kurutara ubundi bibuka kumusenyi so ivyo bintu imvura ije
hari ukuntu bihudahungabana kumwe
hari ibintu bihungabana cyo kimwe icubatse kuri gifise fondasi kuyiye kiratena
ariko igiri kumusenyi
kiragwa n'icyo kiri kumusenyi hari n'igihe usanga ari cyo ciza hari n'igihe usanga ari cyo ciza ariko waraba yayindi ihagaze neza ugasanga niyo umwe ngo irahobaho mugiyo haje umuyaga niho ucubona rero la realite kuba batsinze nkino za mbere bashobora kuba bariko baradutsinda mugabo bataruba ku rufatiro ruhaga ije hariya hasi so no munsi bariko barayibona ndibaza ko rakora kuri gikwiriye n'ikibereye vision buryo buriho bafite staff ngira ya ambere ga ikomeye iwacu niba hari imigibona ko yipanze neza ni equipe ya vision bafite mu directeur technique akomeye ariwe Olivier Mutombora ariko iki kirerekana yuko inyuma y'ivyo vyose iyi bintu bidahagaze neza cyangwa iyi bintu bidateguwe ekipe ntahija marigire uburyo bw'ishiri naco gituma iwacu muri Primus League kwa bayikurikirana turazi ko ari ekipe yemerewe guhimba 300 iyindi kemerewe guhimba 30 ubyo yimba 30 akagutsinda yana gusumije cyane muri champion yacu ko bimeze
abinumvikana ko ekipe ya Vision nuko ekipe ya Flambeau Centre nayo yatsinze biri kuri kimwe ekipe ya Olympique Star rero kuri classement zirabandanya gukwega kwigana ubukebuke kuko ekipe ya Ekinwari imbere nyene irabayoboje inkoni y'icuma abakurikira bumamuru na Flambeau Centre nyene birumvikana ko nazo zibandanya zikwega kwigana reka tuve muri Primus League tugaruke muri deuxième division nabo yari journée ya kabiri ekipe ya Regipe Direct yagabuye kimwe ku kindi ku munsi wa gatanu Academy ubumwe mu gihe ekipe ya Masipine Never Give Up yagabuye ubusa ku bundi na ekipe ya Kizuka Amandarine Mier de Moaro yatsinze biri kuri kimwe ekipe ya Unite New Oil yo hari imuyinga mu gihe Magara Boys yongeye kwitwara neza kuri journée gira kabiri bitatu kuri ibintu byo yatsinze ekipe ya Academy Deira Musongati Academy biri kuri kimwe tsinda ekipe ya Panther Noire amugiye New Force Academy iyongeye itorera tatu y'ubuntu imbere ya ekipe ya Buja City Legends Athletique yatsinze kimwe ku buse ekipe ya Africa Sport Moso Sugar itsinda kimwe ekipe ya Tigre Noire shaka kutugaruka kuri ekipe ya Buja City ekipe ya Buja City zibaye matches zigera kuri zibiri forfait ibitsinda bitandatu n'amanota ubusa ekipe ya Buja City ubwo ntitotangura kuvuga ko ari mwe ko bo bari muri babantu baza mu bintu atari byabo nagira iyo bari kubabona ati ibintu si byacu reka tuburekera abandi ama ekipe ikikuramo karitani ze kujya nibihano rega ekipe gakubitwa forfigira gatatu birashobora kubazariramo ibihano
numubabaro ubundi numubabaro
kipe y'Igisagara
yobonye kipe y'Igisagara kipe ya Bujumbura City kipe ifise uburyo kuko ntaho mbira ngiravuze uburyo twese turabanye
Igisagara match ya mbere bavuze ngo babuze ngo urumva ngo amalisanse ngo arabakinye batararonka amalisanse ariko mu makuru amwe fise ari ndiye ari mu ekipe ya Bujumbura City bivugwa ko abakinye batararonka amahera yabo
erega nico cyamye ari kibazo no buheruka Nikumwa kabaza n'abarugo bagikoroka deuxième division. Na na entraînement bakora. Baraza bagashikira hajya ku kibuga asiga minute 5 agacha binjira mu kibuga. Niyo kimvira abantu bazoshika ihangirwa pise niri. Akira ngwe mwabuje batangwe ko baranabiheba. Urazi guheba utana na kina.
Guheba umupira utana na kina.
Eh bakabiheba kubera. Kubera nyine ubona ko atabujyo buhari. Se Bujumbura City. Ndibaza yuko basa. Nyimba bari babona ko bidakunda. Kubera iki bataretse abandi bari kora basaba. Je Bujumbura City twa nari nzi ko bagurishije kibanza ndafise izina ry'umugore bari baguriye kibe Bujumbura City ariko mu nyuma numva ngo vyahindutse kubera iki bataretse abandi bafise ngo bubashe bakene ko bikinye bakakina cyo kintu gusa kimwe cyamba bagena wundi yo ibibazo biriho ni bareke ko bahuma amaso abantu maze kwa kwitwa forfeits ibiri bumva ko hari ibara muri rusange
ikipe ya Bujumbura City
kuko nta buryo bubuze no ikipe y'Igisagara buri buryo twese turabanya Gisagara nubwo tubwira tuyiterere twe nubwo turayiterera indirege
twama twatanze amakori
eh
Ayo inuvikana ko reka turindire match ya gatatu kumbere dushobora kubona impinduka bikubise agashi aba bakaza bakagaruka mu cyo cyakabiri rero equipe ya Magarang Boys muri groupe A iyo fatika ibanza cy'ambere irayoboje inkoni y'icyuma equipe nka Amasipiri Kizuka Mandarin Legends Athletic Academy ubumwe Academy de Lens na equipe ya Legipidira kina Africa Sport equipe ya Rimier de Moaro hariya muri groupe B muri equipe zo hariya mu Gisagara muri mu bihugu haga muri mu ntara hagati ekipe ya Rimier de Moaro nayo irayabayoboje inkoni y'icuma na Musongati Academy uko bose bafite 66 mu bigeme nabo bari ko barabandanya higanwa ryabo equipe ya Top Girls Academy yatsinze abeze yabeza si yeruka gusinya
amasezerano n'amashyirahamwe kanaka hariya
ekipe ya beza match ya mbere yaragira tsindwa none match ya kabiri baje bapakira 10 yagira ati twari byo bimuntu by'amashyirahamwe byanyu twara hariya
kandi nyuma baje gusinya amasezerano ubundi ho igano ari gitangura bari batanguye neza
Uje batsinzwe bitatu kuri bibiri.
Eh nivyo.
Batsinzwe na aya ni batsinzwe na.
La Colombe yatsinze le Foco. Match ya mbere bari batsinzwe.
Batsinzwe ni intwari kazi.
Intwari kazi.
Bibiri kubusa. Baje gutsinwa na equipe ya Top Girls Academy bicumi kubusa. Equipe ya beza kabisa ishobora kuba iriko yitwara nabi. Equipe ya La Colombe yawe bibiri kubindi na Buja Queens. Felicitations kuri equipe ya La Colombe kuko kunganya na Buja Queens nuvuga ko kuri La Colombe ni sinzi.
Cyara Colombe bugena ekipe mvunda cyane.
Eh. Ekipe ndagira ati La Colombe turi hejuru cyane.
La Colombe ndayikunda nane ikurikiranya sara gushikana. Ekipe twakunze muga nyene yasubiye inyuma cyane. So ekipe nako yanganya igira match ya kabiri nako match ya mbere bari bagerageje. Kuri ekipe ya beza baracyafite byinshi byo gukora bafise umurongozi mwiza bona kwa vyitaho uravye kuva baduga mu cicaro cya mbere kuva bafata ino initiative ugati turaduga mu cicaro cya mbere bahera mu cicaro cya kabiri akore equipe ravye n'abakinyi yagura bura akore equipe ravye yangira bakine ko bashikako batagwe kwasinya amasezerano n'amashyira makana kandi twakunda kwa tubona umva ko nindi nzira zya twatubona ku migi ya bigeme batangwe kwa bizego n'amashyira hamwe kanaka so kandi nacyo twavuga ni equipe ya Colombe nivyo nageje kuba negera mvugana na SJ wabo ubitaca impaye urabona ko barafye yangira bakine ko bashikako nabo uravye bakinyi baguze uravye buryo ino equipe irikiragura bakinyi cyangwa buryo itunga isanzwe itunganije urabona ko ari ikintu cyahindutse uhereye mu mwaka uheze uhereye mu mwaka uheze hari ikintu cyahindutse mu gihe kurundi ruhande bari bakumaze imyaka myinshi ubona ko ari ikintu kinini cyabaye nyuma yo kuba bitandukanye na Zalef aho Zalef ko yavuye muri La Colombe urabona ko hari ikintu kinini cyahindutse uhereye mu ndongozi mu bakinyi bamwe mu bagiye ariko La Colombe urabona ko ariko arasubira kwiyubaka ariko reka tubindire turabe batsinze match ya mbere banganyije match ya kabiri kandi banganyije na equipe nka Buja Queens umva si bibi amanota ane kuri atandatu
abinumvikana ko ari ku bintu bimeze intwari kazi yatsinzwe bitatu kuri 10 kazoza keza FC Mgimaika yatsinze kime ku buse equipe ya Lefoko Arena Stars itsinda abine ku buse equipe ya Bonaventure kazoza keza kabisa ari yaratsinzwe kazoza keza Bonaventure
kazoza keza ari kwa kandamutse John Kelly Smith ni wayidugije mu cicaro ca mbere ndubwa cyase bira kurande gwe intwari kazi yanase ngo kubahemukira ariko kandamako ni kazoza keza je ku bwanje ni
ariko ivyo bavyita guhemuka
Eh yaranse ngo ntiyo bahemukira kuko bose nabibubanze. Eh. Buga equipe ya Kazoza Keza. Je kubanje mwakoze niyo yabaye equipe surprise. Kuko muri no mwakoze twatabushimwe bwatanzwe kurande kwa ntasore do gatwabonye kurande rwa Mitere Women's League tuzi n'impamvu ntituzi arabaki batwaye ubushimwe nta meje were tuzi mere Mitere arivuga ntiturinda kubuvuga ariko nako ninagahaza kubona nyene Primus League muri Mitere Women's League no mwakona ko ivyo bintu bitabaye harukuru nyene bisa nk'ibasubiza nyuma gusoma rugero bariko bariko arabajako rero ni ekipe ya kazuza keza makoze yaba ekipe Cyprize nivyo turacyari kuri match gira kare ko nakubagize ntangombi bitandukanye na mukibe wabo ekipe n'intwari kazi ariko uko bigenda kose nibaza yuko match ya mbere cyangwa intango gihiganwa bari goye ariko nizera yuko ekipe ya kazuza keza mu gihe bo bandanya kuri ritme bari bari ko mu mwaka uweze ntibaci basubira inyuma ziba byiza gusumba ko rano kuri afi hangiro giza sinzi biragoye kumenya amahingiro imigwi imwe baba bafise twe tubifatira ku nkino bakina ariko basi iyaba ibyo tubonye basi tubonesha amaso kuri umwanya mutoya byo bandaniza kuri yugo murongo twe ku ruhande rwacu tuzavuga ati ni byiza nibabahere nibabandanyirizaho kuko intara bubanze no munsi hari bubanzira kuko kintu cha football yabigime no kubageze kurundi rugero rako ko hari ntambwe amaze kuba batera nibwira yuko ekipe akazuza keza bakwiye kuba bokora bakorera aho bari basanzwe bageze mu mwaka uheze ico no bahandura cyane ico no vuga
reka tuve hano mu Burundi reka tuve hano mu Burundi kumuri bikurikira tuzatubigaruke ko mu yandi makuru azokurikira kuko ndabona umwanya ari kugenda tujana reka dusaba umuhanga w'ivyuma badushikane hariya muri English Premier League twishikire hariya mu gihugu cy'umwongereza ariko mbere yuko dushikayo CAF Champions League bari mu kibuga ekipe ya JS Kabylie yagabuye ubusa kubona ekipe ya Ngara Africans amugi Rivers United yatsinzwe na ekipe ya AS Berkane 2-1 AS FAR Rabat match yazanye imvururu nyinshi cyane bagaburana na ekipe ya Al Ahly ubugiye kimwe ku kindi amugi ekipe ya MC Alger nyuma yo gutsindwa na ekipe ya Al Hilal yagabuye ubusa kumwe na ekipe ya Mamelodi Sundowns Power Dynamos yatsinzwe na ekipe ya Pyramids kimwe ku busa mu gihe ekipe ya Atletico Petrolu do Rwanda ekipe yo hariya muri Angola yagabuye kimwe ku kindi na Esperance Dotinis badushikana mu gihugu cy'Ubwongereza duhere hariya mu gihugu cy'Ubwongereza kuri match zariko ziraba hariya mu Bwongereza batangwe ku munsi wa gatandatu mu masaha ya kare ekipe ya Manchester United yitwara neza inyuma yo gutsinda ekipe ya Crystal Palace abantu benshi banashima batari bavyiteze birumvikana inkino zaraje zirabandanya ekipe nyinshi zarayabonye ekipe ya Brentford yatsinze bitatu kuri ekipe ya Burnley Manchester City sinda bitatu kuri ekipe ya Leeds United Sunderland sinda bitatu kuri ekipe ya AC Bournemouth Everton itsindwa na Newcastle United 4-1 mu gihe Tottenham Hotspur itsinzwe na bibandanije kubura mu buryo bukomeye cyane nyuma gutsindwa 2-1 na ekipe ya Fulham ku munsi waje w'Imana ekipe ya Crystal Palace rero yatsinzwe 2-1 na ekipe ya Manchester United Aston Villa yatsinze ekipe ya Wolverhampton Wanderers ekipe ya Olivier hari itsinda kimwe ku busa Nottingham Forest hari ya mwishamba barasanzeyo bakubitira babahondira imisumane igera kuri 2 ama ekipe ya Brighton irimanukira iragaruka kandi mu gisagara ekipe ya West Ham kuri London Stadium itsindwa na Liverpool nyuma y'igihe kirekire idatsinda arukino rwo muri English Premier League bire ku busa ekipe ya Chelsea the Blues igabura kimwe ku kindi ekipe igabura n'abakinyi badakwiye yavuga kuri ekipe ya Arsenal kuri ekipe ya Chelsea Gat tuvuge ko ekipe ya Chelsea ku munsi w'ejuma ajye kuba bagabuye igitsindo kimwe ku kindi ekipe ya Chelsea biboneka ko muri ekipe iri kiragaruka no rwego kuko biraboneka kuva gutsinda ekipe ya Barcelona bitsindo gira kuri bitatu ku busa kuza ukagabura na ekipe ya Arsenal nayo novuga ko yarimwe muri ekipe idahagarika mu bigo cy'Ubwongereza utanakwiye kandi ekipe ya Chelsea ndiko nabona nako nayo ishobora kuze gutanga ikazi muri English Premier League bivanye n'ikizira bakinyomaze kuba biginitse no menyereza amaze kuba yigirira
Michael Arteta icya mbere cyo cyo ni ekipe ya Arsenal twese twinje muri no higana tuzi hagira bafise
gutwara igikombe
cyo je kugaje Arsenal naba favori ku bikombe byose ariko barakinira
kandi nacu batabahaye cyo shobora kubatuma batashika ku ntumbero bihaye
eh kuko iyo pota ubwo bushobozi barabufise bwo kuba bashobora kubatwara ibikombe byose ariko barakinira kandi uravye ekipe Arsenal mamaze imyaka 3 araba dofe muri Premier League imyaka 2 iruhande ya Man City ni iruhande ya Liverpool mu mwaka uheze kandi mu mwaka uheze twese twari twibaza ko ekipe ya Liverpool idashobora kuba yobera intama mu ekipe ya Arsenal kuko twabonye Man City yasubiye inyuma peut-être n'uno mwaka wa Arsenal basi ugatarana ko Liverpool ije kuba vangira uno mwaka uravye Liverpool uravye Man City uravye ekipe zose zakomeye rusange ni ekipe ubona ko atama adversaire agoye tellement kashura kwatera ubwo ba equipe ya Arsenal kindi nacyo yabana Chelsea uravye ntago bagizigana n'iyi yanziza kuko bashyo kwabikurikira nka match agira nko kuri 3-4 bora film bitameze neza ariko Arsenal kugeza kanya baracyari imbere kandi barayoboye cyane kuko iyi match bayitsi naho bari guca be expose cyane bakagenda gose so Arsenal no mwaka n'abavuye mu gutwara championa nyuma y'imyaka myinshi Arteta ashura ko yarakosoye ikintu ubona ko kikaragahaze yaranose 11 beza batangura ariko ntiyari afise bench ariko no munsi n'ibiri buri yarafise abakinyi babiri beza kuri post hari naho hari nabari batatu ariko reka tuvuge babiri beza shark post umva ko kamime gaba mumenyereza abayakoze abamaze kuba abona ekipe yiwe ndayifise ekipe shaka ikindi nacho harabura iki harabura kumenya mbega nibandi baje kubasubirira abandi abamaze kuba bigaragara uramenye ubujyo bakinisha seri ama match giye guhura kimwe mu adversaire giye kihura nawe kwiga inkino kwiga mu adversaire kumenya ati ndakinishiwe mu kibanza no munsi turabona Julian Timbatangu cyangwa tukabona Ben White cyangwa tukabona nka Carafiori ubukurikira tukabona Lewis Skelly
kandi bose bakaza bakabikora neza
kandi bose bakaza bakabikora neza
so hagati mu kibuga ho araburana shwa ubita Martin Odegaard
Zubimendi
ubu ibintu byo gutangura hanze yamaze no kuba bimenyere nyuma yo kuba yarageze
agarutse avuye mu mvune ba Mikel Merino urabona ko
ubu Mikel Merino bamukura
agiye attack araza gagutsindi so ekipe irapanze ahubwo cyo tumusaba ino proje yaragaze ko ivyaza umusaruro
no vuga ko ekipe ya Arsenal mu majambo make gusa twaramaze kutorabonye ko mu myaka igera kuri 2 ekipe ya Arsenal kunko kwa bivuze barabatambye imisi yose bazabaga kurikira ekipe yatwaye igikombe kandi wabona ngo ekipe irafise iri capable yo kuza gutwara igikombe ariko bikarangira vyanze muri uno mwaka ndavuga kuri Stan Kroenke prezida w'ekipe ya Arsenal ntacatahaye uwo bita Mikel Arteta twabonye ekipe ya Arsenal isohora amahera menshi gusumba yasohengira no mu mateka yayo sivyo iramubwira ati genda ugura abakinyi ha muno mwaka nawe tuze tukubaza umusaruro n'utatwara igikombe uzu tubwira ati vyankiya sivyo ikintu kimara nduvuga kuri ekipe ya Arsenal ekipe ya Arsenal ukabona nitwaye igikombe basi nimibu kimwe muvyirikiragwanira muri nonsense kuko mu bikombe rikiragwanira sini baza ko harimo FA Cup sini baza ko harimo Carabao Cup harimo icyambere ni iwe ni Premier League harakurikira UEFA Champions League sivyo bivanye n'ubushobozi ekipe ya Arsenal ifise bivanye n'abakinyi ifise n'ubuyobozi uko bafashije umenyereza Mikel Arteta ukabona nitwaye igikombe ndabivuze kuri notari kimwe kwezi kwa 12 umenyereza uzuba ari umwaka we wanyuma kuba muri ekipe ya Arsenal sinda kubesha
ndasibonikira zuba sigaje mu gadashura kwa yo byaza umusaruro ino squad afise cyangwa n'ubujuko kuko naci bamuhaye naci batamuhaye atabasa byose barayimuhaye ahubwo arageze kuri umunsi abakunzi ba ekipe ya Arsenal bava mu marira n'abagatangura kubabona kuko ari umukozi wese wari wese wa ekipe aryoherwa igikombe niwe munezero w'umukunzi w'umupira w'amaguru wari wese
nawe ko baraka kunywa amazi ariko baraza
barakanezererwa
rero ekipe ya Arsenal ihagaze mu kibanza cya mbere isumba amanota agera kuri 5 ekipe ya Manchester City ya kabiri nayo ibandanije kugenda itubesha cyane mu bihugu cy'Ubwongereza reka tuhave tuje mu bihugu cya Espagne ku munsi wa gatandatu ekipe ya Barcelona yinjiye mu kibuga itsinda 3-1 navuga ko nayo match itari yoroshye basinda ekipe ya Deportivo Alaves 3-1 bitsindo vya Dani Olmo ndetse na harya ni Robert Lewandowski match 3-1 ku munsi wejo ekipe ya Real Madrid novuga ko kumunsi wa gatandatu ekipe ya Barcelona ihagaze mu kibanza cya mbere abantu baravuga ati ekipe ya Barcelona ihagaze mu kibanza cya mbere byifata kibanza ku munsi w'Imana ishobora kugira ari kivuyemo ariko ku munsi wejo twabonye Xabi Alonso akubita afuka mahali bavuga mu giswahili ati kupiga makoti urumva ekipe ya Girona yagira mu bana match muri gice cya mbere cy'urukino tubona ekipe ya Girona ije kwempoza je ekipe ya Real Madrid turaza turabona ko ekipe ya Girona banashimisha bana gutsinda ekipe ya Real Madrid ariko mu cyaka kabiri cy'urukino ubita Kylian Mbappe araza aravyifatira mu minwe araza arabwira ati ni Jemel Bitere mufise reka nzira bagombora igitsindo hamaramwe bindi mupambana igitsindo kimwe ku kindi match zitatu muri La Liga zibaye match zigera kuri 5 itsinzi imwe kunganya 4 kunganya 3 gutsinda 1 novuga ko naho batsinze 4-3 abakunzi b'ekipe ya Real Madrid sino vuga ko bishimiye itsinze ekipe ya Real Madrid bona gadi ekipe ya Real Madrid muri no misi abakunzi bakomeje kuyidogera cyane eske iri kiburiki
nibihe basaho ekipe iri kiracamo ariko sometimes hari game ndabona kumenyereza bita Xavi Alonso
harukuntu nawe icanga
mashuwamwe amagenda arafata sinumva je no musidagara ukintu cyo kuba Mbappe ari mu bihe byiza Mbappe no musere kora kora ariko aratsinda shira ko no musere afise ubusatirize bwa Vini hari kintu yavuze avant ko champion itangura ati Vini usanga ikibanza na Rodrigo Master Antonio no ino ivyo bintu ntaho vyakabaye umukinyi ushiraho umerita c'est pas obligatoire ngo ceshira yu oya Yesu unina mukinisha ntabo musaruro ningo ngwa cyenda mukinisha bege yabanza gapimira kuri equipe yari isanzwe ihari ko yari nziza zari bipfiriye hehe hari cyari gupfa so no musero nako yaraje ashaka gushiraho ibyo kugereza ku imposa filosofiye mu mugwe ariko kandi mikorere y'igu n'abakiriya babo no kudahuza kandi ahantu hatagwe kuba kudahuza aho hantu nta mahora ashora kuba aharangwa nta kintu kize ashora kuba kwitega aho hantu no musero aramunye gushwana kuri na Vini twarabone gushwana kuri na ba Rodrigo usanga atari umwanya baronka ugasanga uno munsi aracengekira ko bita Gonzalo Garcia imisi yose avuga ati nyimba ba pevyanse ngene kurafusa kurande gusa ati Gonzalo Garcia akinye match zinga afise assiste zinga afise bitsindo binga mugahari umwana yitwa Hendrick yaje
Hendrick ku munsi weje wabonetse ari mu marira menshi
ashobora kuba mukinisha kubera ko tumuki nyimba Garcia vyanse kubera ko totanta kuri Hendrick nawe basi nyimba no munsi ubona ko gutanguza
Regana Garcia ivyanse bwo nta mwanya nawe nari kararo
nawe nyene nta mwanya ronka so kandi abanyere biragwe kuronka umwanya gutangura mu kibuga mugo umwanya muto yaronka ndibuka ko Hendrick mwaka weze yagombora mugo umwanya muto yaronka ukabona ko avyaza umusaruro mugo no munsi nta mwanya ronka ntariko arakoreshwa ugaca usanga kuma wihengekera ku mukinyi umwe
Kylian Mbappe
turatona ba Vini kuna bagombora ubona bakiro barakina ryo bafise match ngo nuko motifa ashobora kuba ateza gukinisha ubundi cyangwa ateza kuba mugombora mbere Mbappe ko atamusohora
reka ndakwereke statistique match 5-0 ka Real Madrid yinjije ibitsindi indwi yinjizwa bitandatu muri defense yawe sivyo
baziganye igitsindo kimwe
muri match zingahe zitanu ariko muri za match zitanu nubwo kwa Real Madrid bitameze neza Kylian Mbappe we ewana gutsinda aragyama akavyuka ibitsinda akabitsinda ryari hari equipe yageretsemo bine equipe ya Olympiacos kumunsi weje zaterekamo ikindi gitsinda bivuze ngo match zitanu ibitsindo bitanu hari kintu na mvuga bakunze equipe ya Real Madrid bakantira amabuye sike equipe ya Real Madrid kwiyumvira iya bidafiso bita Kylian Mbappe mu nkino zitanu hari urafise ibitsinda bigira kuri bitanu equipe ya Real Madrid yari kubirihe
ikibazo
rega boneka ko ari ni equipe iri kirakinira ku mukinyuma nitwabonye kwa equipe ya FC Barcelona ubwo Messi yagenda muri equipe ya Paris Saint-Germain equipe igasura goringa
ya
ikamara umwaka equipe tubona itsindwa uko bukiye nuko bwije ta muri Delphi
ubundi ekipi gira ni bisa nkare ekipi gira ku muntu ariko arabatsindira ariko ari mu ruhare rukome rwa Arda Gure no bita Vinicius Junior ubona ko Arda Gure mu bitsinda byinshi bapa fise ama pass menshi ahabwa na Arda Gure shira ko na Vinicius Junior ariko ni kenshi dusanga Vini ariko yidoga ashwana n'umumenyereza ngo yamusohoye kandi ubona ko ariwe bari kugize uruhare rukomeye mu gufasha bita Kylian Mbappe so no munsi rikibazo n'abanje n'amakinga tukuba twibaza ati mbego no munsi Mbappe yabadahari bimeze gute ariko kandi Mbappe nitworeka badukonta ku ruhare rwiwe nabo bakinyi bandi ngomba ko nagonye ntitutogwirengagize
ku munsi rero wajo bari bagarukanye bamwe mu basore baje gutangura no mu kibuga ndavuga kuri Antonio Rudiger ndetse na Eder Militao bakinye na match nziza na Chouameni nawe yari yagarutse mu gice bitanu na ekipe ya AC Milan nyuma yo gutsinda ekipe ya Inter de Milan kuri Juno yaheruka no ku munsi weje gatsinda ekipe ya Lazio de Rome amaze ko bagaruka mu kibanza cya mbere mu gihe Napoli kurikira ndetse na Inter de Milan gakurikira mu gice cyo France ekipe ya Paris Saint-Germain yatsinzwe na ekipe ya Monaco nyuma y'igihe kirekire ekipe itatsinda kabisa derby yo ari mu gihugu cyo mu Faransa hari ya Paris ekipe ya Monaco rero yaraye agitwaye neza birumvikana mu gihugu cyo budage ekipe ya Bayern yabonye atatu no gutsinda bitatu kuri kimwe mu gihe Dortmund yatsinze Bayer Leverkusen ibiri kuri kimwe birumvikana uko ibintu byagiye biragenda nuko byari bimeze mu gihugu cy'Ubudagi ekipe ya Bayern nyine irabandanya iziyoboza ngo ni icyuma ndetse no mu gihugu cy'Ubufaransa ekipe ya Paris Saint-Germain inkuri hari nyine nuko yamaze kuba iva mu kibanza cya mbere ariko reka ndabashimire kadushimire abakunzi mwebwe mwese mwabanye natwe kuva igice cy'isa munani kugeza no mango wamengo twobandanya ariko kaduhagarikire ngaha reka dusigire abandi gadi reka ndagushimire twabanye neza wakoze no kwitaba ubutumire bwacu
ya reka nange ndagushimire cyane Obe shimire na bose bakora dukurikirana neza tutagira ni byiza
reka tubashimire amugu mwese mwashoboye gufata akanya amagashira agashinge kinyakira majwi zanya kuri 89 nibicindwi hano ibujumura tse njana narime igico busa ndavuga mu gihugu hagati nizera ko mwari ko maratora ibintu meze neza cyane areka dushimire wari karadufasha mu bwa bw'ivyuma yari mama Selafe musunze mu muzi mumenyereye agatubabwira ati bayi cyo cha hasta aravista acu adufiye kandi ku munsi wa gatatu ibintu bimeze neza cyane mugire ambo bamwubahwe mugire umugoroba mwiza ndetse no munsi wa mbere mwiza n'intango nziza y'ukwezi ya 12.